mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuti mwese abaduteze amatwi mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo, nange ndabahayikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Byabaye no munsi twebwe ntacu tubuga ku kimwe cyane, ariko kimwe cyo tubuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe, aho biboneka ko amashami yigenga adahabwa ikibanza gikwiye.
Uwo ni Gerard Hakizimana, umuyobozi w'ishyirahamwe rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama, avuga ku batowe mu mujyi wa Bujumbura kujya mu murwi CPI. Ni umugwi wigenga ushinzwe gutunganya amatora mu Burundi.
Uyu munsi twebwe mu biro twari amasaha yose, bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari, kuko tuhari kwa mwebwe. Dukeneye ko mutuzanira amadosiye, amareklamasiyo yanyu muyazane, ofisi iminsi itatu.
Uyo nawe ni Terence Bizimana nayoboye umugwi CPI mu gisagara cya Bujumbura.
Presidensi ya Amerika yatangaje ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse Perezida Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA ituma abimukira batemewe n'amategeko bazanye n'ababyeyi bakiri abana badasubizwa mu bihugu baje bavamo.
Icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence n'umutambukanyi wiwe Karen Pence bazayobora umugwi w'Abanyamerika bazaja mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye zizobera muri Korea y'Epfo mu kwezi kuza.
Perezida Afrika y'Epfo Jacob Zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa.
Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Iburayi akurikirana amatora yakurikiranye amatora muri Kenya mu mwaka w'2017 avuga ko atagenze neza, yavuze cyane ku nyifato y'abanyepolitike. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mu buryo unonosoye mu kanya ntimuje kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru rero twabateguriye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu 13 bisambura inyubakwa zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles muri Leta ya California. Habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye. Igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'abajejwe gutabara byabandanije uno munsi wa gatatu. Abajejwe gutabara bakoresheje indege za kajugujugu n'imbwa bakaba bakuye abantu bari bafatiwe mu mazu yabo no mu vyondo by'imisozi yasenyutse. Igikorwa nyamukuru c'abajejwe gutabara no kumenya n'imba bakiri bazima mu mazu yononekaye. Akarere ka Santa Barbara niko kageramiwe kurusha ibindi bice muri Leta ya California. Amazu atari make yarasambutse canke yarononekara bikomeye. Amabarabara yahindutse inzuzi zuzuye ivyondo. Amabarabara yazibiwe n'ibiti vyasenyutse hamwe n'amabuye. Imvura y'urugero rushika kuri santimetero 13 yaraguye mu bice bimwe bimwe. Yamara abakurikirana ivyerekeye ikirere bavuga ko imvura izohagarara mu kiringo gisigaye c'indwi mu karere ko muri California yo mu bumanuko.
Tukiri n'aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezidansi ya Amerika kuri wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse Perezida Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA irengera abimukira 800,000 binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarinda gusubizwa mu bihugu bakomokamo. Abo nabaje ari abana bari kumwe n'ababyeyi babo. Sarah Sanders ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika yavuze ko iki kibazo gifite uburemere nk'ubu kigomba kunyura mu nzira zisanzwe z'amategeko. Yavuze ko Trump yiyemeje ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi ko azakorana n'amashyaka yombi kugira ngo bashakire hamwe igisubizo kirambye cyakosora ibikorwa binyuranyije n'itegeko nshinga. Sanders yavuze ko ibyo bikorwa byakozwe na Perezida Barack Obama Trump yasimbuye. Obama washyizeho programu yatumye habimukira bakiri bato babarirwa mu 800,000 badasubizwa iwabo. Umucamanza William Alsop wa Leta ya California yafashe icyemezo gishyigikira abantu bishyize hamwe n'ibigo birimo kaminuza ya California bareze guverinoma bashaka ko programu DACA idahagarikwa. Umucamanza yavuze ko iyo programu izagumaho kugeza ibirego biri mu rukiko bikemutse.
Radio ya Amerika Washington DC. Icegera cha Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence n'umutambukanyi wiwe Karen Pence bazoyobora umugwi w'Abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye zizobera mu gihugu cya Korea y'Epfo mu kwezi kuza. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa Prezida no munsi kuwa gatatu. Icegera cha Prezida Mike Pence azoja mu rugendo rwiwe kandi muri leta ya Alaska kwihweza ubuhinga bwo kwivuna misile ballistic bwashizwe muri iyo leta. Azohagarara kandi mu gihugu cy'Ubuyapani. Abategetsi bo mu biro kwa Perezida bavuga ko Pence azosubira guhumuriza abategetsi b'ibihugu by'Ubuyapani na Korea y'Epfo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye umutekano mu karere. Igihugu cya Korea ya Ruguru cemeye ku munsi wa kabiri kurungika abategetsi bakomeye bazoherekeza abanonotsi mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gihe cy'ubukanye muri Korea y'Epfo. Izo nkino zizotangura ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro amaso mu yandi hagati y'abaserukira Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Izo biganiro vyabereye ku rubibe Korea ya Ruguru ihana na Korea y'Epfo ahaterewe umukono ku masezerano yahagaritse ingwano yo muri Korea mu mwaka w'1953.
Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma havuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa. Urukiko rwa Afrika y'Epfo rwategetse mu kwezi gushize ko hashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze 30 yo gukusanya amakuru kuri ruswa. Zuma yabitangaje nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yerekanye ko ishobora gutangira ibikorwa byo kumukura ku butegetsi biturutse kuri ruswa ivugwa muri guverinoma. Yagize ati ibivugwa ko igihugu cyambuwe banyiracyo aribo abaturage ba Afrika y'Epfo ni ikintu gikomeye kandi kubw'ibyo bakwiye kumenya iherezo kandi bagahumurizwa. Mu kwezi gushize ishyaka riri ku butegetsi rya ANC ryatoye Cyril Ramaphosa nk'umuyobozi w'iryo shyaka. Yasimbuye Zuma wari wasezeye kuri uwo mwanya biturutse ku bibazo bya ruswa byavugwaga. Cyakora hazakomeza kuyobora Afrika y'Epfo kugeza mu matora yo mu mwaka utaha 2019.
Kwindi inkuru yerekeye akarere ka Afrika, umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yakurikiranye amatora yo mu mwaka 2017 mu gihugu cya Kenya. Mariette Shaka avuga ko atagenze neza, yavuze cyane ku nyifato y'abanyepolitiki umuryango w'ibihugu by'i Buraya kusaba abategetsi b'igihugu cya Kenya gufata ingingo zizokomeza demokarasi mu gihugu. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu by'i Buraya ku munsi wa kabiri, Mariette Shaka yagirije abanyepolitiki muri Kenya kubitagenze neza mu matora y'umwaka 2017. Amenyesha ko amatora yagiramiwe n'abanyepolitiki no kuba atabiganiro vyabaye hagati y'impande zari zihanganye mu matora. Mariette Shaka avuga ko ivyo vyaciye inkokora abatora bituma haba umwuka mubi hagati y'abanyepolitiki n'igihugu cicamwe ibice. Mu kiringo kiri munsi y'amezi atatu mu mwaka 2017, urwego rujejwe amatora mu gihugu cya Kenya rwateguye amatora y'umukuru w'igihugu inshuro zibiri. Amatora ya mbere yabaye mu kwezi k'umunani yarafuswe na sentare ntayinyuzwa y'igihugu. Ivyo inyuma y'uko iyo sentare isanze hari bitagenze neza mu gushikiriza ivyavuye mu matora. Amatora yasubiyemwo ya mbere yabaye mu kwezi kw'icumi. Perezida Uhuru Kenyatta yatsinze n'ibice 98% vy'amajwi. Ivyo inyuma yo kuba higanwa Raila Odinga avuye muri ayo matora. Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya akurikirana amatora mu gihugu cya Kenya, Mariette Shaka avuga ko abategetsi b'igihugu cya Kenya bakwiriye gufata ingingo zihutirwa ku bijanye na demokarasi mu gihugu. Ivyo kubera hari amakenga ku banyagihugu bashobora kurambirwa no kwitabira amatora muri kazoza.
Turi kumwe bo murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni aho mutwumvira ni kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo web3 radio yacu vewa@gmail.com.
Amakuru yo mu karere tuyahereye muri Tanzania. Impunzi zirenga 80 zafashwe n'igipolisi muri komine Gasuru y'intara ya Kigoma muri Tanzania bitewe n'imirwano yagiye kwaduka hagati y'igipolisi n'impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu ejo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Javin yateguriye iyi nkuru.
Izo ntambara zatangiye je mu gitondo bivanye n'imisore amajana yagiye ku gipolisi kubaza impamvu icyo gipolisi kidacungera umutekano kandi kigagirizwa kwica muhinga w'itelefoni bamushaka ko amafaranga aho nyene mu nkambi. Iyo misore yashize ibiti amabuye no guturira amapine mu ibarabara bagiriza gipolisi kunanirwa gucungera umutekano mu nkambi y'Inyarugusu iri muri komine Gasuru mu ntara ya Kigoma. Igipolisi cyashoboye guhagarika izo ngorane gikoresheje amabombe y'amazosi no gutera amasasu y'umuriro hejuru. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umunyenkambi yatashatse kwidondora akazina kiwe akavuga yuko kwiyongera kw'ingorane mu nkambi bivana n'igipolisi kidacungera umutekano nk'uko bigenewe.
Ndikomba sasa hivi usalama sio mzuri, uporaji ni mwingi kambini. Matukio ya kuporwa sana sana kukambini.
Ukuntu bimeze ubu nta mahoro dufise ngaha mu nkambi. Hari umuntu yishwe mu ijoro azira viwe. Icyo gituma abantu benshi bagiye gipolisi kubaza gituma atamahoro ahari.
Polisi akawa ametoa malalamiko yake, jana uona ni yeye nini na wewe nakujua kila siku tukiambia uporaji. Kwendo vijana waliwasha moto barabarani, wakawa wameweka mataili wakayachoma mataili.
Mukuru w'iyo nkambi acungira umutekano w'impunzi Jacqueline Eva yabariye Juju America akoresheje telefone ko izo ngorane zizano n'igipolisi kubera kutumviriza ingorane z'impunzi bigatera ingorane zitohabaye. Izi nkuru z'ingorane zabaye ngaha niko bimeze, kandi hariho n'abatadiyama mu mazu yabo. Uburongoye komine Gasuru Mariko Kaguti yavuze yuko abajejwe n'umutekano bakoze bwango kugarukana amahoro mu iyo nkambi, kandi ibintu bigenda nk'uko byari bimeze.
Tumeimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba matukio haya hasa haya ya uvunjifu wa amani yanakomeshwa.
Twashyizeho ubuhinzi bukaze kugira ngo amahoro agaruke, kandi twashyizemo impunzi kugira ngo nazo dukorere hamwe.
Leo ni ushiriki wa wakimbizi wenyewe katika swala zima la ulinzi na usalama wa maeneo yao.
Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma Sweet Batingerikwe yemeje yuko izo ngwano zabaye, kandi abantu barenga 70 bafashwe n'igipolisi bagirizwa kuvyura intambara.
Tukaza
na ibyabaye twafashe abantu 88 kandi tuzabatwara mu gasho. Ariko yanse kwemeza yuko abapolisi aribo batuma izo ngwano zaduka kubera busuma bakorera impunzi.
Sio kweli, ni migongano ya wakimbizi wenyewe
na mapolisi yanono, ingorane z'abanyekambi.
Kweli sasa wanatumia fursa hii ya tukio hili kutaka kufanya uhalifu.
Ubayo bwa mbere impunzi z'abanyekongo kuvyura intambara mu iyo nkambi ibayeho igihe kirenga imyaka 20. James Jovini, Ijwi rya Amerika, Kigoma muri Tanzania.
Urakoze James Jovini kuri iyo nkuru. Uyu munsi hashyizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine mu gisagara cya Bujumbura. Ubarongoye ku rwego rw'igisagara yavuze ko bashizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina, navuga ko hamwe hoba ari warenganijwe ashobora kurenganurwa. Umumenyesha makuru wacu Diane Ndonza ari Bujumbura niyo nkuru adufitiye.
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibyiritwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura. Ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu. Bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi. Abagabo ni 8 bagizwe na 5 b'abahutu hamwe na 3 bo mu bwoko bw'abatutsi. Abakenyezi nabo ni 7 bane b'abahutu hamwe na 3 b'abatutsi. Urongo w'imugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero tujeje gusugurura duca tujya mu gihugu rero nyezina cyo kuraba rero twisunze amategeko sama nk'ingingo y'ijana 34 yo mu bwiza shingiro tekanya yuko abahutu basa kuba 60%, atutsi 40%, abagore n'imiburiburi 30%. Icyo rero cya 30% twe twakoreko cyane kuko muraje neza yuko ari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi, ariko twebwe iteko itubwira n'imiburiburi kuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma icyo rero twagikoze turabikorera ko turaraba kwekilibra abahutu batutsi ibiki n'ibiki byose intara muraziko 13 avoma zone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Ipona for the bunyakuri iragijanda daye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye Kirari Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
ibyabaye no munsi twebwe ntacyo tubivuga ko kinini cyane ariko kimwe cyo tuvuga nuko imigambwe isa nigomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashyamwe yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu ko biri ari nayo adahengama mu byaha na politiki kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora
urongoye CP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imitsi tarenga itatu
kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amareka amaso yanyu muyazane ufise imitsi itatu cumi na bitatu zirenze na leka maso tusha kandi gutora kuko cyabije mu gikorwa cyo gushiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byo kwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nkuko igihugu kivyifuza nkuko mwebwe abanyagihugu muvyifuza
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifite ikiringo cy'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ayo bamwe mu mashyirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Turacyari mu Burundi abanyagihugu bo muri zone ya Muyira muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura babangamiwe n'ubujura bwiyongera bamenyesha ko babazwa nuko ababikora badahanwa iyo bafashwe inkuru muregezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
Muri iyo misozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura ubusuma bwari monogoje
bewe barayimbye umurima wose w'imyumba turawukunkumura nitanguye mu gitondo cyangwa umurima wose bakunkumuye nikera muri ukwezi kwa 12
barabaza ko twibuduharage waturimye basanga baturandaguye baruswara twimba tudufise ugasanga batwaye tugore bagatwara none gasahumba dukori
kiretse ubusuma bwo mu mirima reka no mu mazu abasuma barashikayo mu kiringo cindwi zibiri imihanyi irenga cumi iramaze kwibwa Nibizi Jane numwe wakuru mitumba umunani igize zone Muyira
baguma bomora amazu biburukomba amazi byo mu nzu ntarakimwe basigaza yabisafuriya ryabisahani zabimpuzu byose aratwara mwaka mutumba wakavumu nfise amazu ashika ku 12 basahuye rukomba amazi
Zone Muyira iri ku metero biri mu 20 uva hagati ku mugwa mukuru w'Burundi mubayibamwo hari abatari bake bisumamwo ibujumbura haba mu kubaka amazu canke mu kudandaza ivyo bavanye mu misozi hagataho haraheze iminsi abadandaza batembereza ku mitwe barahagaritswe eka nabo bubaka bamenyesha yuko atakazi bagifise kubera ubukene bwateye inzara niyo rero aho twavuganye bavuga yuko itera ubusuma
ubuge ukora nk'urungano we guyiba n'abana bakiri bato kabisa hari abata amashuri ku bibazo by'inzara byinshi bituka ku bukene
urumva abo bana biba canke nyaba ari umuntu akuze biba bitumwe n'inzara kuri aka kanotaronga ko kuza gusumisha kuko twaruse mu bana natwe tugira dutangure kwiba kuko hatwaruse awura baradufata imiyaga ubu umuntu atinjira mu mangazini tuzofata isase
none wari ufise icyo ukora zikacho kigutunze ari wakuru twufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva haragana naho kwihangana birangira ukavuga ati jewe bishyitse wasanga inzu bazimenye
ikirundi baravuga ati murakwiye gusobanura akigoma niba wizeye uyu munsi ezo ukiburya muri iki gice bigahera hazaza nkaho wifuza waza kuyiba hande utazobwira na kuyiba kugaruka
ikibabaza abanyamuyira mbere batuje ijwi rya Amerika ni uko niyo bishyitse abasomo bagafatwa batamara mu gasho kabiri
nuko babatwara mu tungane ntuye babarekuye n'abasima biba nti babahana nico gitongo usanga babacabwiyongera yabahado wivye njyawo nabandi bona hakarore none ugenda naje n'undi mukeshi ugenda musanga aho natwa ndamujamenya ashaka kangogo wase nkamujamenya no mwifatire naho uracenda kugira ngo ikiye oyo bishobe rukunkomora
aya makuru remezwa kandi n'abarongoye intwaro wewe guha hasi ja nibitse
kwageze kubafata mu minsi heze bivye bafatiwe mu gipatiri ahantu hitwa kuri campus kiriri bariko babomora ivyuma ibiyo babafashe barabafunga baratangajwe n'ukuntu twagiye tubona haheze indwi imwe kundi igira kabiri abana turi kumwe nabo no kuvuga abanyagihugu bamaze kwidoga ko bibwa abana babivye canke babivye bose ntibahanwe naho twe tuguma dusemera ati yamara yamara umuntu afashwe no kumushikiriza ubutungane none ubu bavuze yuko uwo bazofata ari kwa ari babo n'abanyagihugu rero turongoye ko bazomwihanira kubira ubutungane butabahana bikwiye ngo buhashe
mu gipolisi kubgabo gufatwa ni kimwe kwagirwa n'icyaha n'ikindi commissaire de police Alain Gombonyoni yivuze mu kiganiro y'abamenyesha makuru igihe ariko aramenyekanisha ibyarangwa n'ubushiranganje arongoye rw'umutekano mu mezi y'ukwezi kw'12
iyo bafasha abantu mu rwinshi si ukuvuga ko bose baba bagirwa n'icyaha baba bikekwa ku icyaha hagize rero abarekugwa birasigurika yuko abo intahe bayasobanuye neza bakabona yuko abo atakibagiye rero umuntu wabarenganije bafungiye ubusa iyo abapolisi babaye hafi abihaniye barafatwa badafashwe na hamankete akaba kuko kwihanira kirazira
mu gihugu cy'u Burundi ingendo kwihanira iribonekeje no mwaka uheze akarero ka hafi nako mu mezi abiri ya nyuma yo mu 2017 aho umuntu yicishijwe amahiri mu mariko gisaga ca Bujumbura mu komini ya Muha zone Kanyosha ahogwa ubusuma hari n'abandi bana babiri baciwe ibikonjo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega bagizwe nabo nyene ubusuma bwo mu mirima mu ntara ya Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite Ishatse kuri iyi nkuru twibutse abatwumva ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika tunyarukira noneho mu Rwanda. Ibitabo bya Korowani bibarirwa muri toni 14 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda nyuma yo kumara igihe mu bubiko bitishyuwe ngo bene byo babitware. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uvuga ko ibi bitabo babihawe nk'inkunga kandi ko batamenye igihe byaziye. Abayobozi b'Abayisilamu mu Rwanda bakavuga ko ubundi ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kwishyuzwa imisoro. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Asumutakaboyi abaye inkuru irambuye.
Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Shemba Rushimana Suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya Arabia Saudite. Barushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro. Shemba Rushimana avuga ko ibi bitabo bya Korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya Kiisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya Korowani. Shemba Rushimana abwira Ijwi ry'Amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na Rwanda Revenue ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri cyamunara basanga hariho n'ibyo bitabo bya Korowani. Iwe muyobozi avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro.
Ntabwo hajyaga bo bwa buryo bwo gukuraho umusoro kubije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibindi by'impano ntibitangirwe imisoro ariko ngira ngo byaje kugira hari birahinduka imisi ishize hari inama isize kugira mwara yumvise twizizaga ko iyo ngingo yarega ukuntu yagashyirwa mu mategeko ko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari ukwiye kuba bitasoreshwa ngo bibore nk'ibicuruzwa ibyo byitabo by'iyobokamana byo rwose ku bwacu twumvira ikintu kidasanzwe twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa dana twabwira ati ariko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ahubwo mwadusaba nuko natwe rero ntabwo uko byagenze kuko ngo bafashe icyemezo cyo kubishyira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye twiteguye ko ahubwo twagenewe kutubwira bati ibireba n'ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri miliyoni zira
Shehe Mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenya umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe
twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha igitabo cya Koran ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego rwo ko cyatezwe cyamunara twavuze tuti ubwo turafatanya n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanyabikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanya n'ubuyobozi bwabo tukaba twahari uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri cya gihe cyo kukigurisha umwe mu bayisilamu uwo ari we wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuvuga ati ayo mafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko wabyohereje nk'imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugirwa amafaranga gitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura kuko ntabwo ari twe twagitumije ntituze kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitaro ntubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca muri iyi nzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya Koran nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara
hatagize igikorwa ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda utware ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi 18 iri imbere ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana William Musoni komiseri wungirije wa Gasutamo avuga ko kugeza ubu kigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira ijwi rya Amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya kisilamu mu Rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha n'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
Nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mbere yuko dusezeranaho tubanze tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakozeje ntitwabwiye ko imyuzurane n'isenyuka ry'imisozi byahitanye abantu 13 bisambura inyubako zitari nke mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles muri leta ya California habaye imiriro yahitanye ibiti n'amashamba ku mitumba iri muri ako karere mu kwezi kurangiye.
Perezidansi ya Amerika kuri wa gatatu yavuze ko irakajwe n'icyemezo cy'umucamanza w'igihugu wategetse Perezida Donald Trump kugumishaho programu izwi nka DACA irengera bimukira ibihumbi 800 binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarinda gusubizwa mu bihugu baje bakomokamo n'abana baje bari kumwe n'ababyeyi babo.
Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence ni mutambukanye wiwe Karen Pence bazayobora umugwi w'abanyamerika bazoja mu nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizobera mu gihugu cya Korea y'Epfo mu kwezi kuza ibyo byatangajwe n'umutegetsi mu biro kwa Perezida uno munsi kuwa gatatu.
Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma avuga ko hagiye gutangizwa iperereza ryo ku rwego rw'igihugu ku kibazo cya ruswa. Urukiko rwa Afurika y'Epfo rwategetse mu kwezi gushize kwashyirwaho komisiyo mu minsi itarenze 30 yo gukusanya amakuru kuri icyo kibazo cya ruswa.
Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yakurikiranye amatora yo muri Kenya mu mwaka w'2017 yavuga ko atagenze neza akaba yavuze cyane ku byerekeye inyifato y'abanyepolitike muri icyo gihugu.
Shutimwe se mukunda radijwe rya Amerika twari kumwe kuri isaha aha niho ibiganiro byacu bihumurije tukaba tuboneyeho hakanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer warufatanije na Inosa Kimenyi ku makuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi
na Fideli Yongabo ndabashimira kuba mwaduteze amatwi ndabatumira kubandanya mu dukirerana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.